Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Josephine Jones Munzimana.
Turabaye ikaze bakunzi ba radio Nzamba gateka kawe muri uyu mwanya wa makuru mu Kirundi twabateguriye turi ku munsi wa kane igenekerezo rya ndwi nyakanga umwaka wa 2023 aya makuru aza kubagizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira umwigeme w'imyaka 21 afungiwe mu gasho k'Inyamiramabi mu Kayanza Annabelle Tuyisabe akaba yagirizwa kuba yishe umwana yarahejeje kwibaruka aca muta mu kazu ka surwumwe ikiza cha korera kiravugwa mu gisagara cha Bujumbura abantu bagera kuri 20 ariyo bamaze kwandura iyo ngwara komeka nakuze umuhinga mu bijanye n'ingwara zandukira asigura ko iyo ngwara iva hanini mu gufungura izo kujya byagiye kumwanda mukuru uturuka mutuzu twasugume impunzi z'abarundi zirenga 10 zo mu ikambi ya Nduta zaraciriwe urubanza rwo gufungwa amezi 3 canke bagatanga ihadabu y'ibihumbi 50 umwe y'amafaranga y'amashiringi yo muri Tanzania bagirizwa kuba bararenze imbibe zikambi kaze mu mwanya n'idonido ry'amakuru
urakeneye kumenya makuru y'imvaho umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi 3 akaburungu Inzamba akaburungu org
Ano makuru tuyahere mu ntara ya Kayanza umwigeme w'imyaka 21 azwi ku izina rya Annabelle Tuyisabe aturuka ku mutumba Nyabihogo ni mikomine ni ntara ya Kayanza afungiwe mu gashoka komisariya mu Kayanza kuva kuri no wa gatatu yagirizwa ko yaravyaye umwana aca mota mu kazu ka sugumwe bikaba bitekanijwe ko Inyamiramabi ni yaheza dosiye y'ico caha cyo kwica azoca rengutswa imbere y'ubutungane inkuru tuyibaze Alain Majesté Barenga
Inkuru ziva ngaho ku mutumba wa Nyabihogo akacimbira umuciro aho muri komine Kayanza zivuga ko umwigeme yaruka kuva mu gisagara cya Bujumbura aho yagiye mu kiruhuko amakuru akavuga ko abavyeyi bagize amakenga bashaka kumupimisha kwa muganga ipimyo vyerekanye ko afite imbanya y'amezi 8 ugitondo cyo kuri wa gatatu mugiye yasigaye muhira wenyene ko abavyeyi bari bagiye mu bikorwa ngo baratashe basanga si hari ngo agiye gutahuka babonye asa n'utiwungenze aya makuru akavuga ko bagiye kubabimenyesha ababanyi n'abajeje intwaro abona bisho bakoze baciye baja kurondera aho uyu mukobwa yoba yarataye uguru yoya ibarutse aho barusanze mu kazu ka sugumwe ku bubanyi aho ngo byaboneka ko uyu mwana yabanje kwicwa kerewe izosi kiziga caciye kijyana mu burukiro bwo mu bitaro bikuru byo mu Kayanza nabashirwa mu minwe y'Inyamiramabi kugira akoregwe ko amatoza kagwa ko azorengutswa imbere ya sentarigihe amatoza azoba yarangiye nk'ishyira mu FENADEB yarandi agateka k'abana yatera ibyatsi ingendo nk'iyo yabigemeye bica aho bahejeje kwibaruka bagamagara ababyeyi kugwiza impanuro ubutungano nabwo bakabusaba guhana hakurikijwe amategeko abo bose babagiriwe n'ibyaha byo guhohotera agateka k'abana ndacere cyane icyo kwica babiteguye
dutandukire igisata kijanye n'amagara y'abantu abantu barenga 20 ni bamaze kumenyekana ko banduye ikiza cakorera mu Burundi na cyane cyane mu makaritsiye y'igisagara cha Bujumbura nk'uko byamenyeshejwe ku munsi wa mbere uheze n'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu umuhinga mu bijanye n'indwara zandukira kome ko nakuze asigura ko iyo ndwara iva ahanini mu gufungura ivyo kujya byagiye kumwanda mukuru uturuka mu tuzu twasugumwe uyo muhinga akavuga ko iyo hatabonetse ubuvuzi bwihuse abantu barenga ibice 25% bafashwe niyo ngwara bitaba imana kurikira
ivyo birafise ico bisigura cyane cyane mu magara y'abantu cyane cyane uravye ibihe ico kiza gihora giterera ubu mu gihe imvura itari bwabwo cyane ariko ni mu ntango niho usanga imyanda imvura ikukurira mu nzuzi abantu bakaja kuheza bakayikoresha ayo mazi bagafatwa n'izo ngwara aho mbere usanga niyo migera ica ibaho neza kuko ikuze kuba ahantu hari amazi ahantu hadashigushe nacyo gituma iyo abantu bariko barayirwanya harimo no gushusha amazi canke bakashyiramo ibyo miti yo kwica imigera imbere yo kuyanywa rero aha twovuga yuko korera ni indwara nuko muzane muyizi bose barayizi ko ni indwara ya kera ni indwara iterwa n'umugera bita bacteri no kuvuga n'umugera uvugwa kandi hariho n'ubucanjo ubwo bucanjo rukuze gukoreshwa cyane kuko rufise n'ikiringo gito mbere rujya tuvuga yuko rukingira cyane ku rugero rwo hejuru cyane ugasanga ntirubifise ariko mu gihe cy'ikiza nk'uku bararukoresha kugira ngo abafatwa babe bake nta baja gusindika bagati rero iyo ugiye kuraba ibimenyetso byayo kenshi ni gucibwamwo bose barabizi kudahwa ni ukuvuga gusesemwa kuko adahwa agacibwamo cyane atinjiza akarya ahavaja muri bimwe vy'ukugwa umwumwa agasanguka hanyuma ugasanga umuntu mbere imitsi adadaye hagahavaja no kugira ingaruka zo mafyigo mu nyuma gahavaja no kwitaba Imana mwomenya yuko iyo itavuwe neza korera aha nico umuntu acungira ko cyane kuko niryo hangiro ry'ubuvuzi rero ngaha twovuga yuko korera iyo atabuvuzi bwiza buriho no kuvuga abantu barenga 25 kwijana bafashwe iyo ngwara bashobora kwitaba Imana ariko iyo hari ubuvuzi bwihuse kandi bwiza ufatiye ku mabwiriza ishyirahamwe mpuzamahanga ry'amagara y'abantu ryashyizeho no kuvuga usanga abo bantu baja kuba mbere hafi ya rimwe kwijana urumva bavuye kuri 25 kwijana bakaja kuri rimwe kwijana ibyo bivuga yuko iyo ndwara ishobora kugwanywa kandi igwanijwe amagara y'abantu agatabagwa byihuse aha mwumye yuko iyo ndwara iterwa n'umwanda mukuru aho iyo migiriciye mu kanwa ivuye ku mwanda mukuru no kuvuga ingombwa abantu bace bagwara iyo ndwara
uwo muhinga nyine arongera gahanura abantu ko bokwirinda icyo kiza mukora bakata mwanda mukuru wagiye kubifungurwa cyo kimwe no gukaraba amazi meza akavuga ko leta ikwiye kwihutira gusukura igisagara mukuronsa amazi meza akwiye abanyagihugu kuko bigaragara ko iyo ndwara iri kwiva ku isukurike n'ubunyene komeko nakuze
rero ngaha umuntu yovuga ati mukuyirinda byogenda gute mukuyirinda cyane cyane no kuraba ntihagire amazirantoki akora ku byo abantu bajya gushyira mu kanwa ibyo navyo bicaye bica mu gukaraba neza intoki n'isabune mu gukoresha utuzu twa sugumu fundikiye kugira ngo izaze zije gusangira umwanda guhamaze byavye zidumuka zije mu mazuje ku byo kurya n'ibindi no kutarya indya zitaronzwe neza cyane zashyiye mu muti ni ukutanywa amazi atateswe cyane ngo yashyirwemo wa muti w'ukwica ugukoko cyane cyane iyo bakunze gukoresha umwe bita kwatapa rero ibyo bitariho ni ukuvuga aho iyo ndwara iri kwirana gato kandi mukaba muzi yuko umuntu ashobora kuyirwara inyuma y'iminsi itatu ni ukuvuga ashobora kugenda akayikurana akayitwara ahandi izo nabyo nyine rero iyo bamaze kubikiza nk'icyo baragerageza abantu bakagumaho bari gutewe naho abaganga bazoheza bakamenya bati ubu yagwanjwe n'ikizunguruka abantu bakitwara ngaha canke hariya mugabo ibi ntibikunda iyo umuntu agiye kubiraba kuko ateza kuba n'ubuvuzi bujya twita surveillance epidemiologique na étude epidemiologique no kuvuga akabibyibwa no gukurikirana izo ndwara hanyuma ubu ntibikiboneka murabona hari mu kuyirwanya hariho isuku n'isukura ry'ibisagara amazi bakoresheje mu mazu ajya yireka ajya yo mu makanivo bijya byose ntitubona yuko biriko birakogwa neza kugira ngo izo ndwara zizotuzwe hariho ibigaragara yuko igihugu gikenye cyane ariko iyo igihugu gikenye mwe n'ibyo bikogwa usanga babishyira inyuma kandi aribyo bikingira ubuzima bw'abanyagihugu hagati y'ibyo nuko huboneka n'ikigega cyo gushyira indwara y'abantu gikinga ibiza ibyo navyo urabona ubu bigenda biguru ntege niho rero abantu baca ubona yuko bageramiwe n'izindi ndwara zirabageramira kubera ibyo bijyanye n'ubwo bukene
tukiri mu gisata kijanye n'amagara y'abantu dukubitire mu ikambi y'impunzi z'abarundi ziri nduta mu gihugu cya Tanzania ari imyidogo ari yose ku mpunzi z'abarundi ziba muri iyo kambi biturutse ku kibazo cy'ubukene bw'utuzu twa sugumwe kuko twari tuhasanzwe twuzuye zikaba zifise ubwoba ko zishobora kuhandurira indwara zivuye ku isukurike zigasaba abo bose babishoboye kuzigarukira ko icyo kibazo kikava mu nzira Bonfils niyongere mu idonido ry'inkuru
Amakuru dukora muri iyo kambi ya Nduta amenyesha ko ibibanza bibangamiwe cyane n'uko kuzura kutuzu twa sugumwe ari amazone ya 13, 14, 15, 16, 17, 18. Abarundi b'impunzi ba muri ayo mazone bakaba bafite ubwoba yuko umwanya uwo wose bashobora kwandura indwara zivuye ku isukurike narya imvura yatasuye muri kino gihe.
Kuzura bigatuma aho buziye baja kwituma ubw'abantu aho naho batazakira neza kuko batinya ko nabo zoshizo zira ningoga amazone guriye mo ugawuzo prasigumwe kuzi na mazone urchikiri uri hafi udasura kurenza ikino kushine kira na mbutano umanuka warangozi matandu kani mbamuwasimerele manda matandu kani kishugwa ko ubuji utarawa mika ikina wajina wakuli dasini ure nganzira kuisangira ufashwe ucha utiki kwa kuya mikisha ngo uhungu kukungu
Awarundi bimpunzi bakavuga ko bashikirije ico kibazo ababijeje ruhuva kera ariko akaba atacavuyemo bagatera kamo abose babishoboye kubagarukira ko amazi atararenga inkombe
umugihe ishyirahamwe NRC Norwegian Rescue Committee jijwe kubasanura mu nkambi ikwiga amaguru tugasaba ababijeje guhaguruka ico kibazo narijya akavura karayegaguye Tukatina ko indwara turi kumuhanda dushobora kuyagikiza mu nkambi.
Ibyo biruko mu gihe abarundi ba muri iyo kambi ya Ndota bavuga ko n'amazu babamwo ashaje bakaba bafise ubwoba ko ayo mazu ashobora kubomoka mu gihe cy'imvura nyinshi.
Urakoze Bonfise niyongere akaruhuko gato tubandanye n'aya makuru.
Inzamba
Mugisata kijanye n'ubutungane impunzi z'abarundi zirenga 10 zaraciriwe umunyororo w'amezi 3 canke bagahitamo gutanga amande y'50 by'amashiringi ya Tanzania kuri uyu wa kabiri izo mpunzi zose ziba mu kambi ya Nduta muri ico gihugu ca Tanzania zagiriwe n'icaha cyo kurenga imbibe z'iyo kambi basaba igisata cawo nikijejwe impunzi guhagarika ivyo bintu inkuru twayiteguriwe na mugenzi wacu Josine Kazi
Inkuru zitangwa na bamwe mu mpunzi zemeza ko abarundi bose barenga 10 bacira uwo munyororo bagirijwe icaha cyo kurengana urubibi rw'ikambi ariko rero ngo ico caha bagirizwa sico kuko benshi bafatwa kubera udukogwa two kwiyungunganya bakora ivyo navyo ngo babigira kugira ngo sentare yonke abifatira kuko kudandaza atari icaha umviriza umwe muri izo mpunzi
hanyuma abapolisi bafite bandika amadosiye ko impunzi zarenze imbibe z'icambi rero muri sentare bagaca baca imanza bakabafunga amezi 3 canke ushoboye kuronka 50,000 z'amashiringi bakayatanga akabona kurekurwa rero kubera ivyo birakubera ko muri sentare atabubaje kwagiriza ko yariko aradandaza kufumba kudandaza s'icaha ntahantu yariko ko kudandaza ari icaha kubera ko rero umucamanza yatobihana bashobo bagiriza kubarenza imbibe z'icambi yaho urumva n'ibintu biteye isoni namarimaje ntawuzi hasi ntawuzi ko itabimenya ntawuzi kandi irafise abanyamategeko bayo
basaba igisata cabonekijejwe impunzi ya HCR guhagarika iyo ngendo kuko ihohotera impunzi
bagasaba HCR ko ibi bintu birohagarara yoo ngendo ikahagarara kuko iyo soni abo bapolisi ihemba ntibahemba kugira bahohotere impunzi ibahemba kugira ngo bakingire impunzi reka akaza rero nayo nkuko yabivuze ibikinje ku muhagarariye igisata cy'impunzi mu bushikiranganji bw'intara hagati mu gihugu suri mu kibasi ifadaza abapolisi bayo ko ibyo bakora bobihagarike bibabwire babihagarike nimba by'ukuri atari yo yabibatumye
Uruganda rwa radio inzamba agateka kawe ntitwashoboye kuronka Sudi Mwakibasi ajejwe igisata c'impunzi mu bushikiranganji bw'intwari yo hagati mu gihugu ca Tanzania kugira ngo agire ico abivuzeko
Imbere yo kurangiza no makuru dutandukiye igisata kijanye n'uburimyi ngo nta mishamirano yari kwiye kuba hagati ya leta n'ishirahamwe FOMI hakwiye amatohoza yimbitse kukungena amafaranga leta itanga kugira haboneke ifumbire yakoreshwa hama leta igaha amahirwe abagwiza atunga benshi muri ico gisata cyo gukora ifumbire ivyo bisigurwa na Faustin Ndikumana umuhinga mu by'ubutunzi abivuze inyuma yaho umushikiranganje wa mbere atatiye abayobozi bamwe b'iryo shirahamwe FOMI akabasohora mu nama yari kwagirana n'abarimyi be n'abajejwe intwari hari mu mpera zindwi heze kurikira Faustin Ndikumana
ikibaje nuko tutatakintu kirabaye bari wasuye umwavu ubukenewe neza mu ikantite n'ukenewe muri karite no kuvuga ibyangombwa ufise kubera ko na masiyo burundi afise toda sidite nini ivyo rero ni ibintu usanga bigaragara bigira kabiri turetse yuko yagiyuka iri mu ngwara z'ubutunzi ari n'amadovize n'ibindi mugabo nibaza yuko ubushikiranganji bw'uburimyi n'ubworozi twateza kwa ofise umugu canke abahinga baza barakurikirana neza ibijanye n'ingene ishyirahamwe FOMI ryari kurira korana na leta mujaye no kushira ifumbi kwiye bakamari kubararaba izo defizi zo bazihari bakazumenyesha kare uwo mugasura gutanga raporo kandi hakiri kare bwo kumva ningene umushyiranganje wa mbere ariwe winda kugira polemike n'umukozi asanzwe wishira hamwe gigenga bisaniye amasezerano na leta hanyuma ikindi nacu leta rero niwe yibuka ibintu by'amamonopoli leta by'amaho bagafata ikintu bahishyira ku mu minwe y'umuntu umwe ibizo kuba byumvikana mu gihe umuntu nagize ingorane zo zaza ku gihugu cyose ingene rero boroganiza ugasanga ibintu byiza byose by'igitoro cyane ibyo byose tunavuga sanga ni ishyira hamwe rimwe ribikora haba harimo agahaze kare na leta igomba kumva yuko mu bintu nka bene ibi biza abantu bashobora kubikoreramo kubwira umuntu aburiye asubire kujya ashobora kurongera n'ahandi leta hanyuma ikindi ni uko urazi muri bije ya leta amafaranga ari muri ibyo bintu byasubiye umwavu uyu mwaka imiliyari z'amajana 256 twiga barundi hari kuzaza kumva hano amafaranga hari kagera hafi miliyari z'amajana 3 yuba agenda mu kintu ngo bijaye n'umwavu umugabo umwimbuka ama atabushe kubira umwavu utakwiye harakwiye kuba kiti puramu kuva mu mwaka weze amafaranga yabamo batanga mu ndi mwavu ningeni wagiye urabura inzizi zabaye bakarakwa ta bunyonyezi bwa bwarabibaye mu hanyuma abazuba babigiye mugasanga barahanywe n'ahandi ho ibyo bari kubira bakuremera umurundi ari hayo makori cyangwa akeneye kuba imbuburi wiyongera nibaza yuko aho hantu batuka muri ko barahafitinira bogenda hagafatwa ingingo zishobora gutuma ibyo bintu bigororoka burundu
nino ngaha dusozereye n'amakuru twabateguriye nshimire bagenzanje bamfashije kuyatororokanya sinyeye njimbe narabashikirije ndabifurije ibihe byiza naho ubutaha.